iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ribandanye kubashikiriza makuru n'ibiganiro byayo kuri no saha mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe muri studio gatanu Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ikaze mu biganiro byo kuri no saha. Abakeneye impapuro z'inzira mu Burundi baridogira igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu bavuga ko kitariko kiraborohereza kugira baronke ugo rupapuro. Urongo icyo gipolisi asigura ko muri no minsi abasaba impapuro z'inzira ari benshi.
Ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi, kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu byahumye. Icyo bituma rero tujye dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza ido n'ido idosiye ku yindi, kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twaje kumenya neza ibyiwe twamusuzumye sawa sawa.
Uyu ni Commissaire Jimmy Hatungimana atwara igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka PAF. Iyo nkuru turabafitiye mu kanya, inkuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Turabafitiye kandi n'amakuru yo hirya no hino ku isi, harimo iyo muri Nigeria aho abantu 20 bahitanywe n'igitero cy'abagwanyi. Ikaze mwese. Nkuko tubibabwiye, mu gihugu cya Nigeria abagwanyi bakoze igitero cyahitanye abantu 20. Mugenzi wacu Frederic Ngundikije turi kumwe atugira ibindi.
Igome Oriane mu gihugu cya Nigeria abasirikari 20 barishwe mu gihe abandi bashika 1000 bomowe mu ngo zabo. Ni igitero cy'abagwanya ubutegetsi cyabereye muri aruko bushira useruko bw'igihugu nk'uko amakuru yatangajwe n'igisirikare uyu munsi kwa gatatu abivuga. Kwa kane abagwanyi bambaye impunzu za gisirikare kandi bari modoka za gisirikare ejo ku munsi wa gatatu barinjiye mu gisagara cya Munguno baca batangura gutera abasirikare bongera basenyura amazu ashika 750 muri ico gisagara. Umunyagihugu yavyiboneye Gumani Sadu avuga ko abantu bahungiye mu mashamba igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe n'abo bagwanyi. Abasivile batatu barasize ubuzima muri ivyo bitero. Umurwi w'abagwanyi witwa State West Africa Province watangaje ko ari wakoze icyo gitero. Wavuze kandi ko wishe abasirikare 8 wongera usambura imodoka vya Burende 3.
Urakoze Frederic Nkundikije. Turumva kandi ko mu gihugu cya Mali igitero cya rokete cyakozwe ku ikambi y'inteko za ONU cyakomerekeje abantu 20 naho nyine.
Egome abantu 20 bakomeretse mu gitero cya rokete cyakozwe ni kampi ya gisirikare icumbitswemo n'inteko mpuzamakungu za ONU abafaransa hamwe n'abanyamari mu ntara y'umuraruko bw'igihugu cya Mali yitwa Kidal. Muri abo bantu bakomeretse harimo abasirikare 18 bari mu nteko za ONU bacungera umutekano bava mu gihugu cya Chad. 6 muri bo bakomeretse cyane. Gushika ubu bakoze icyo gitero ntibaramenyekana. Igisirikare cyo mu Faransa cyatangaje ko ata musirikare n'umwe cyatakaje muri icyo gitero. Intara Kidal iri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi b'abatuarega kuva mu mwaka 2012 yama yabereyemo ingwano hagati y'imirwi irwanya ubutegetsi hamwe n'abasirikare ba leta.
Urakoze cyane yano makuru bavugwa hirya no hino ku isi. Murakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika abonaho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abo mu muryango wa Ruronona Jean Damascene bo mu karere ka Rusizi mu Rwanda batewe impungenge n'ibura rye nyuma y'amezi hafi 3 batazi aho aherereye. Yamara yaravanywe mu rugo n'abakozi b'urwego rwa leta rushinzwe ubugenza chaha RIB ubuyobozi bwa RIB ntacho buratangariza ijwi rya Amerika kwibura ry'uyu munyagihugu ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Temistocle Mutijima
abagize umuryango wa bwana Rurunona babwiye ijwi rya Amerika ko uyu musaza w'imyaka 68 wari mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo gusoza imirimo mu rwego rw'ubucamanza ha mu Rwanda yavanywe mu rugo iwikamembe n'abakozi ba RIB ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10 mu mwaka ushize w'2019 ahagana isaa 9 z'igicamunsi abo ngo babanje gusaka inzu nyuma bamutwarana na bimwe mu bikoresho birimo telefone n'imashini ya mudasobwa ngendanwa nk'uko umugore we Mujawabera Joera abisobanura
baraje rero basanga muzehe icyo gihe yarabyutse muri ayo masaha cyane kuko n'umuntu akunda kwibera hano mu rugo naho baramubwira bati muzehe rero tuje hano iwawe urabizi kuri umunyamategeko mategeko urayazi twemerewe kugusaka niyo twaba tudafite mandadare tegeko rero bitwemerera muzehe ati ndabizi cyane ati nta kibazo bamwaka amatelefone yari afite binjira mu nzu nyine barasaka ibyo bashakaga cyakora ngo bajyanye utuntu tw'utu DVD bari babonye no dusede mu nzu bajyana na computer umwana yakoreshaga kuri kaminuza barangije nayo baramubwira ngo najye imbere bagende
aba bakozi b'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha RIB barimo n'uwo muryango wa Rurunona uvuga ko yitwa Kamanzi ngo babwiye umwana mukuru wari mu rugo ko hari ibyo bagiye kubaza se umubyara aribuze kugaruka kubirebana n'ibyari kuri DVD na CD abo bakozi bari bo batwaye madame Mujawabera yabwiye ijwi rya Amerika ko zariho indirimbo zo ku rusengero nyuma yo gutegereza bakabona ijoro riguye ndetse bukarinda bucyatagarutse abo mu muryango wa Rurunona bahise batekereza ko yafunzwe ndetse bazindukira kuri station ya polisi ya Kamemba aho bamutwaye bakorera
nyine numvise ko hari ikibazo ndavuga nti buriya bamufunze avuga ndi yajyanye inkweto zifunze ntawe bafunga ni inkweto zifunze uwo uramushyira silipa mushyire brosada na korogate mushyire n'agapira kimbeho uzinduke mu gitondo cyo kuri polisi umwana yazindukiye ageze kuri polisi rero avuga waje gusura baramubwira bati giye cyo kumugwandikira cyari byo tukimubaza atese ko nari n'umunzaniye utwenda ati imyenda yose turaza kuyimukora babwira atese ko tuzafungura ejo bundi ku 8 mukamwe arajyanye computer n'igiragaho mu mwishuri nzayibonande mu polisi umwe mu bari baje hano mu rugo uwitwa Kamanzi amuha nomero ze za telefone aramubwira ati wowe uzaze ku 8 computer ibyo tugiye kuyikoreraho kuri headquarter ku itariki 8 uzaze tuyiguye.
Madame Mujawabera avuga ko we n'abana bagerageje kenshi gusura Rurunona ariko ntibabyemererwe kugeza ubwo nyuma y'iminsi 11 yitwarwa rye ni ukuvuga ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 umwe mu bakozi bari bo bamutwaye babwiye ko bamubajije ibyo bagombaga kumubaza bakamurekura batamuraranye habe nijoro na rimwe
itariki 8 z'ukwa 11 nyine twarazitegereje zigeze umwana subira kuri polisi Kamanza akimukubita amaso aramubwira ati sorry ati wari uri kumvugisha nka kwitiranya ati kuko kugadashya twahakuye abantu babiri naho ngaho mu rundi rugo naho twahakuye mashini ati naho zengera ngo umwana waho ngaho uri kumbaza ati naho papa wawe ntago twamuraranye twamubajije ibyo twari dukeneye kumubaza duhita tumurekura aratana computer turayimuha mushakira ahandi ntawe dufite duhera mu gihirahiro muri make nta yandi makuru twabashije kumenya hanuko twasubiye kuri polisi urumva bari baduhakaniye ko umuntu wacu batakimufite baratubwira ngo dushakishirize ahandi
abo mu muryango w'uyu Rurunona bavuga ko nta kibazo cy'ubuzima yari afite ku buryo mu gihe yari kubarekuye ayo biwe ikindi kandi ukurikije intera iri hagati yaho batuye na station ya RIB yajyanyweho atari ahantu umuntu yaburira kuko homba ari mu mujyi wa Kamembe hagaragara kugeza urwego rushinzwe ubugenza cyaha RIB ntacyo ruratangaza kubiruvugwaho kwibura ry'uyu Rurunona Jean Damascene ku murongo wa telefone madame Marie Michel Umuhoza umuvugizi warwo yabwiye ijwi rya Amerika ko agiye gushaka amakuru akazi kutuvugisha hanyuma kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru hari hashize amasaha natubwiye ibyo ariko mu nshuro zose twagerageje kongera kumuhamagara ntiyaracyitaba si ubwa mbere aha mu karere ka Rusizi humvikana ikibazo cy'ababurirwa irengero muri iyi minsi ya vuba kuko kuva mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize wa 2019 kugeza ubu ijwi rya Amerika imaze kumenya imiryango hafi 10 yo muri aka karere itaka kubura abantu
none no munsi wa 8 tumubuze kugeza ubu nta makuru dufite turamenya aho aherereye nta n'undi muyobozi uratubwira ati twamubonye ahangaha imake ntago turamubona
tubaza hari yarari kwiga imashini bamakanira bambwira ko atageze mbaza nabandi b'inshutize bambwira ko bategeze bamubona nuko twamubuze
umutware arazi imvura yose yo kuwa kane yarabanyagiye bashakisha umuntu kugera amagingo twaramubuze
icyakora bitandukanye n'uyu Rurunona Jean Damascene be bazi uko yavuyiwe benshi muri aba bandi babuze iyo bajije abo mu miryango yabo nabo bakoranaga bavuga ko bataza babajyanye kuko bavuye mu ngo bagiye mu mirimo irimo n'iy'ubucuruzi abandi bakavuga ko babo bagiye bitabye abantu babahamagaye kuri telefone ntibagaruka ibikomeza gusa nibiteza umwuka w'icyoba kubabuza babo
ubwoba bwo nyine ntago bwabura ushobora kugenduka buri rwirengero ariko umuntu yizera imana nyine
Demistocre Mutijima Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2 n'igice kugera saa 3 no kuva saa 3 n'igice kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ijwi ry'Amerika makuru ku Ijwi ry'Amerika arabandanya tukubitire mu Burundi abakeneye impapuro z'inzira baridogera igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ko kitariko kiraborohereza kugira baronke urwo rupapuro urongoye ico gipolisi asigura ko muri ino minsi abasaba impapuro z'inzira ari benshi cyane bigatuma ibikorwa bitihuta nk'uko vyahora inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika vyifatikanyije n'abakunzi bayo mu Burundi mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari mu Rwanda arayidusomera
ku biro by'igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka PAF harangwa muri no minsi imirongo miremire yabaza gusaba urupapuro rw'inzira ari go bita passeport muri mwigi France uri abamaze iminsi batondera urwo rupapuro eka mbere n'abashasha bakidogera ico gipolisi ko kitariko kiraborohereza bano bashigiriza ko hakora ka mwana wa mama
nko kuva kuwa mbere gushika n'ubu nkaba narashikirwa n'ubusinda bitahu kuwa mbere naratonze shise barame igipapuro ndawuzusa nduzuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegwa barazirarana candaza kuwa kabiri shise naho ne baranyandikira nimero kicakeje muri ya registrema ha narabajije barambira ati burya uri kurabaza burabazagize ubaza abapolisi bato bato aba bantu bajeje umutekano ngaha muri PAF bobo bakubwira ngo aha udafise umuntu munsi zanye cyangwa mumenyeranye igipapuro singombwa ngo ucukiro bisanga abatoze umurongo nta numwe ariko arakiyigwa hari impapuro ziguma zisohoka zinyangateranya n'aba bakora ngaha bajeje umutekano ngaha nibo baguma barunika izo mpapuro mu gato tukabura ntitumenye impamvu turiko turabura
naho biruko hari abashima ko bakiriwe kandi bakabona impapuro vyabo biriko bitera intambwe bano bakenyezi ni bamwe muri abo
twishitse twaroye ku murongo kuko twe twaraje dosi tuziraje rero baziduhaye turi ku murongo kuri yego ariko twakira neje ntabyo ndabura kwere uko ivya mbere nabironse nizere n'ibindi ko ndabiro turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye
urongo igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko gutanga ico gitabo c'inzira bitoroshye kuva mu mpera z'umwaka uheze komiseri w'ico gipolisi Jimmy Hatungimana atangiye gituma
abantu ni benshi ivyo twa video kubivuga twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera biriho kuko nta muntu numwe araza gutwitura ngo abibure mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwe n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu ryahumye nico gituma rero tuje dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza idonido idoshye kuyindi kugira ngo dutange igitabo c'inzira ku muntu twahije kumenya neza ivyiwe twamusuzumye sawa rero abantu ntibidoge ibitabo biriho kandi turabitanga kandi neje tuzobitanga
ivyo biruko mu gihe amakuru ava mu begereye ico gipolisi avuga ko aboroherezwa mu kuroswa izo mpapuro z'inzira araba bafise ibikorwa vyihuta mu makungu aya makuru kandi akavuga ko abatari ko bararonswa izo mpapuro arabo bashaka guhunga ikiringo cy'amatora yimirije mu Burundi bibaza ko gishobora kuba nk'icyo mwaka wa 2015 aho hari abagiye mu barabara biyamiriza ukwitoza k'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu ku bijyanye n'uko haba nkunzi mu gutanga impapuro z'inzira akanatangishwa ibiturire umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe arabihakana komiseri w'igipolisi Jimmy Hatungimana akavuga ko hari kigiye gukogwa kugira hamenyekana bo babikika mu kiza
ubatanga iturire yoba ari umuntu yinyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumuronse tumufashe nuwo yagihaye nuri kwa rakirya nuwagitanze bose tuzobahamira rimwe kandi byo nagomba nche mbona kanya kugira abarundi ko igihe cyose babonye umuntu ari aragira ingendo nkizo ko bo mushira habona twe tugomba dushireho umugwi uceje kutohoza kandi uwo mugwi uzoba utaboneka rero igihe umuntu azofatwa ariko aratanga ibyo bintu amenye yuko tuzomushengeza binyo bya karorero
naho hari midogo ko bavuga ko bataronswa izo mpapuro zinzira byoroshe urongo cyo gipolisi kijejwe abasoko nabinjira mu gihugu avuga ko umwimbo w'ibitabo bikogwa ku munsi wiyongereye gusumba mu minsi heze
ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana 3 turashaka gutanga nibindi birenge aho nyene mugabo murazi ku imashini ziko zirakora nazo nyene yifo ko ziruhuka kanya kugira ngo sibananye zikora kare twarakora ama passport arenze gatonya ijana aho vyavana nibihe twadufise abantu bagereranye batarenze nkabuno munsi
warongoye igipolisi kijejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ahakana ko arabamaze amezi 3 basavye ibyo bipapuro vy'inzira ariko batarabironswa
rakoze dizatumwe imana kudusomera iyo nkuru aho rero hari ku kibazo cyo kujabuka imbibe aho ingenzi ziriko ziridogera ikiringo barindira kugira ngo baronswe impapuro mu Burundi
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
ijwi rya Amerika Saido Mane umukinyi rurangiranwa mu mpira w'amaguru akomoka mu gihugu cha Senegal murantunga akaba akina muri iki gihe mu mugwi w'umupira w'amaguru Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza niwe yatsindiye kuba umukinyi wa mbere w'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika mu mwaka wa 2019 ako gashimwe yakakiriye ku munsi wa kabiri w'indwi mu birori byabereye mu gihugu cha Misiri Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Christophe Nkurunziza umenyesha makuru w'inkino ari ibujumbura mu Burundi atangura avuga niba ako gashimwe Mane yakaronse agakwiri.
Je nibaza ko ya karonse bikwiye koko kubera urabona yaratwaye ya gikombe cha Club Champion araba umusatirizi yatsinda ibitego byinshi n'abandi babiri mu Bwongereza arashika no muri finale ya Coupe d'Afrique des Nations mu Brésil aho batsindwa ngirango na Algeria ndembo na ko uraje ingene akina uyu mwaka uheza uheze mu 2019 twovuga tutihenze ko yari akwiye ico gikombe cy'umukinnyi wa mbere wo muri Afrika
Harabaye impari zikomeye ku mbuga ngurukara mu bumenyi hari bamwe bavuga ko yari kuba yanahawe n'akashimwe ko kuba umukinnyi wa mbere ku isi ka FIFA bakavuga ko kubera uburyo kumbure batora abatora muri abakinnyi guhitamwo uwa mbere bibera kenshi kuri internet ugasanga ngo benshi bashobora kuba batishyiramwo abakinnyi bo muri Afrika bavuga gutyo bavuga busema
Hizo jesinda jenera chani chana. Raona ya ritu kwa mbea wanyasa katu tularondela. Umono yu wachiko yu wambere. Raona ko shaka kuivu gira. Ariko nizewe ya raba imukini. Akina nezo mwako heze. Raona ko asise ni mbaraga yu kuwa. Ejo changi hija yezu. Ashura kuwa. Umukini wambere. Kwisi yote. Ariko. Jini wazako wa ingino wivuza. Raka fise. Icyo novuga afite imyaka 27 yivuze ariko afite une certaine progression arashobora ibyo nahigira ejo kubandanya ugasanga ariko arashikira n'abandi bakinnyi nka Messi na Ronaldo kuko bo urabona bafite imyaka irenga mirongo itatu imyaka yose bamaze imyaka batwara icyo gikombe cy'isi yose cy'abakinnyi ba mbere rimwe usanga ari Messi undi mwaka ugasanga ari Ronaldo urabona ko babifata imwanya imyaka myinshi irenga nka cumi aribo bahana ahantu umwe afite itandatu undi afite itanu kuri jewe nk'uyu twara igikombe cya championnat d'Angleterre akaba agatwara kandi Ligue des Champions akaba umusatirizi wa mbere muri Angleterre je nibaza ko ibyo nahirya ejo birashoboka ko uyu wa mbere ko muri iyi minsi ni ukuvuga ko Lionel Messi cyangwa Ronaldo bamurusha cyane no urabona ko babizi gato bafite experience kurusha Mane jewe nibaza ko rero ku mwaka uza niyashika ku bintu nagikeka yuko ejo nahirya ejo bashobora kuba uwa mbere
ako gashimwe kiwe bifite insiguro na cyane cyane ku bakinnyi bo muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara si we wambere akaronse hari urutonde runini rw'abakinnyi bakomakomeye kuva mu mwaka w'1970 b'abanyafrika baronse ako gashimwe ariko bivuze iki muri ibi bihe turimo
muri turimo jeno bihaye insiguro no kwerekana yuko umupira w'abanyafrika umupira w'amaguru w'abanyafrika uri kuratera imbere aho urabona ko yabaye wa kane muri bijya bavuga ngo Ballon d'Or muri chaki ya journal sans football ubu abaye wa mbere umukinnyi wa mbere muri Afrika umwaka uheze yari Sadio Mane wundi bakina na akina muri Liverpool yabaye wa mbere
Mohamed Salah
urabona rero ko Mohamed Salah urabona rero ko hariho abakinnyi abanyafrika bariko baratera imbere je rero ndabiha insiguro imwe abanyafrika baratangiye gutera imbere gushikaho boba ejo aba mbere kubera iki je nibaza nk'ubu uraba Sadio Mane nyine yasanzwe umupira yatanguye kuwukina ako yaja ku ishuri kenshi yagenda ariruka ugasanga muhira nyina wiwe ntiyashaka ko Sadio Mane akina umupira yaramubuza ati wowe mwana genda wige gusa ureke ibintu by'umupira ko ntacyo bimaze nyina wiwe ntacyo nta na kimwe yabonye ikintu yashaka kuyiga cyane ariko we buhoro buhoro yaguma agenda ntagende ku ishuri rimwe rimwe ugasanga ariko arakina mu barabara akabandanya naho atarafite ibirato byo yambara hari bantu bambwiye yuko atabirato yari afite ibyo gukinisha urabona ko umuntu atambwiye gutyo agashika ku wa mbere muri Afurika je mbona ko umupira w'abanyafurika uko utera imbere cyane igihe twashaka hari aho usanga bajya bose batatu cyangwa bane baba bandere usanga ari abanyafurika kuri njyewe ndafite icyizere cyerekana yuko Afurika ejo cyangwa hirya ejo bashobora kuba ba mbere urazi Sané urazi ugiye bakinana muri Liverpool urazi Mahrez akina muri Man City urabona ko hari abakinnyi beza cyane bo muri Afurika bashobora kuba ejo aba mbere
yego tuza ku mirongo ya telefone dufite bateri uratwumva
ndabumva
uhamagaye urihe
ndi mu karere ka Ruhango ni Batrice Brego ku mazina yanjye nyakuri ni Shumbusha Jean Baptiste
yego ufise ikibazo ubaze umutumire canke icyumviro shikiriza unyarutse
mbanje kumushimira ahubwo umutumire Christophe cyane
arabumva
namwe radiyo mudukunda kuduhagira nyuma mukaduha n'urubuga tutanako tubatanga icyerekezo ikibazo ngo mubaze I think it was a very good thing.
Ikibazo ni kihe?
Ikibazo nuko bamwe bishye mu makipe kandi bashobora kandi bakorerwa amateste menshi ngaho bazajya nabo bazamuka kuko Afurika n'abakinnyi benshi tuzi dufite kandi bakomeye
turabashimiye
murakoze
Tufise kandi Boni ni bon. Boni ni bon, unatukumva?
Yego.
Uhamagaye urihe?
Murutana mu Burundi.
Ikibazo icyumviro?
Ngume nagoma mere icyumviro.
Yego.
Yego. Kuko turaje naho duherereye. Ngume duprate ushina. Ariko naho tugukina ni tuhanga tema neza. Kandi abakinyi ushina bari ku prema hano mu Burundi maramunga.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Ego, urakoze.
Ego, urakoze na.
Reka bishure, mwishure.
Ibyo biragoye bo afasha gute. Ni bihugu yihugu Burundi hariho ministere ya jeunesse tora hariho abantu bakunda umupira n'ibyo urabona umuntu akorera nyine abakinnyi b'intamba bakina urabona ko hariho imikangara ya jeunesse bazi gukina umupira ariko twarabivuganye na mwebwe kenshi uburyo bashyira kugira ngo habe development umupira w'amaguru utere imbere burakwiye uno munsi hawuziki bufasha iki kugira ngo ejo nahigere ejo abo bakinnyi ba Sadio Mane ba Mahrez n'abandi bakomakomeye muri Afurika bave mu Burundi icyo I was able to get a lot of people. Kugira ngo bace bagende kugira muri première division ino uno munsi ayo makipe ndetse mbona ko babigira uko donc hari ibintu byinshi cyane bivuze kugira ngo ejo nahigeye ejo umupira ariko abakinnyi nyine bivuze nyize turafite guhaguruka ruzi gukina umupira cyane ariko sinzi ko tubafasha kugira ngo bateri intambwe nyizo za Mane Mane aho amaze gushika ngira ngo bizofata imyaka ejo cyangwa hirya ejo ariko hariho abana bazi gukina umupira w'amaguru mu Burundi.
Radiyo ya Amerika turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha, ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije mu ntango. Twabwiye ko mu gihugu cya Nigeria abasirikare 20 bishwe mu gihe abandi bashika ijana bomowe mu ngo zabo n'igitero cy'abagwanya ubutegetsi cyabereye mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu nk'uko amakuru yatangajwe n'igisirikare uyu munsi abivuga. Abagwanyi bambaye impuzu za gisirikare kandi bari mu modoka za gisirikare hejo ku munsi wa kabiri barinjiye ku munsi wa kabiri windwi nako barinjiye mu gisagara cha Mungono baca baratangura gutera abasirikare bongera basenyura amazu ashika kuri 750 muri icyo gisagara. Umunyagihugu yavyiboneye Gumani Sadu havuga ko abantu bahungiye mu mashamba igihe abasirikare bariko baratana mu mitwe nabo bagwanyi. Abasivile batatu barahasize ubuzima muri iyo ngwano. Ahandi naho abantu 20 bakomeretse mu gitero cha rokete cyakozwe ku ikambi ya gisirikare icumbitswemo inteko mpuzamakungu za ONU abafaransa hamwe n'abanyamali mu ntara yo mu buraruko bw'igihugu cha Mali yitwa Kidal. Muri abo bantu bakomeretse harimo abasirikare 18 bari mu nteko za ONU. Aho ni naho duheraje rero amakuru n'ibiganiro twabateguriye. Muri studio gatani Washington DC mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye abaduteza amatwi n'abamfashije mu binga bw'ivyuma Facile Gebiyehu turabifurije umugoro wa mwiza mwese.